mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika hivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mutwumva ku mirongo migufi short waves mu Burundi no ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com. Turi no ku rubuga rwa Facebook ari rwo vewa radio yacu. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe na Eugenia Mukankusu basuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu mwanya rero ndaba ndi kumwe kandi na mugenzi wanjye
Fidel Niyongabo, nanje ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro tubafitiye kuri isa.
Ubuvugizi bundi twumva dushaka yuko leta yadukorera cyane ni mu nzego z'abagore. Muzi yuko twishimira yuko mu Rwanda twageze ku ntambwe ishimishije ubwo abagore mu nteko ishinga amategeko bageze kuri 60%. Ariko urabo urebye muri abo bagore bose ntawe ufite ubumuga.
Uwo ni Dominique Bizimana, umuyobozi w'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga mu Rwanda, asaba ko abagendana ubumuga basarukirwa mu nama ishinga amategeko y'u Rwanda ku buryo busesuye.
Incamake y'amakuru yo hirya no hino tubashikiriza mu kanya gatoyi. Uyu munsi kwa kane n'umunsi wa 14 w'inkino zo mu ntango z'igikombe cy'isi yose kibandanya mu Burusiya. Mu nkino uno munsi mu mugwi ya Colombia yatsinze Senegal igitsindo ku busa, mu gihe Pologne yatsinze Ubuyapani igitsindo kimwe ku busa. Mu kanya Ububiligi bukina n'Ubwongereza, Panama ihure na Tunisia.
Ambasaderi wa Amerika muri ONU Nikki Haley yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo kongera ibikorwa byo gushishikariza Pakistani kureka guha icumbi abakoresha iterabwoba.
Abategetsi b'igihugu cya Kenya batangaza ko umuriro wadutse mu masaha ya kare mu gitondo cy'uno munsi wa kane mu kibanza kiri mu isoko hagati ku murwa mukuru Nairobi. Uwo muriro wahitanye abantu 15, abandi barenga 70 barakomereka.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika harateganya kugirana inama na mugenzi wa Burusiya Vladimir Putin ku itariki ya 16 y'ukwezi gutaha kwa karindwi i Helsinki. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, mugume hafi ya radio yanyu.
Tuhere ku makuru yo hirya no hino avugwa muri uyu mwanya. Muri Kenya abategetsi baho batangaza ko umuriro wadutse mu masaha ya kare mu gitondo cy'uno munsi kwa kane mu kibanza kiri mu isoko hagati ku murwa mukuru Nairobi. Abantu 15 bahasize ubuzima, abandi barenga 70 barakomereka. Naho uwo muriro mu kibanza kirimo isoko ya Gikomba wazimijwe abategetsi bafise impungenge ku biziga by'abandi bantu bishobora kuba bikiri mu bisigarira by'igice cy'isoko rya Gikomba cyahiye. Umuvugizi wa leta yatangaje ko bari kubagerageza kuraba ko atabiziga by'abantu bikiri mu gice cy'iryo soko cyahiye. Abajejwe kugwanya imiriro bazimije uwo muriro inyuma yuko wadutse ku murwa mukuru Nairobi. Itohoza ririko riraba ku catumye uwo muriro waduka watandukiye mu bice bibamwo abanyagihugu ku murwa mukuru Nairobi. Abakomeretse bajanywe mu buryo bwihuta mu bitaro bitandukanye byo ku murwa mukuru Nairobi.
Ambasaderi wa Amerika muri ONU Nikki Haley yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo kongera ibikorwa byo gushishikariza igihugu cya Pakistani kureka guha icumbi abakoresha iterabwoba. Haley ari mu ruzinduko mu gihugu cy'Ubuhinde, yavuze ko Pakistani irimo kugaragaza ubufatanye ariko ko Washington ishobora gutera utwatsi guverinoma iyo ari yo yose yarinda abakoresha iterabwoba. Ubufatanye bwa Pakistani burakenewe cyane ku ngamba za perezida wa Amerika Donald Trump. Amerika irimo kotsa igitutu Pakistani kugira ngo ireke gucumbikira abakoresha iterabwoba bagiye bamaganirwaho ibitero byagabwe muri Afghanistani. Pakistani yo ihakana gucumbikira abo bakoresha iterabwoba.
Radio ya Amerika Washington DC ku bakunzi b'umupira w'amaguru mukurikirana igikombe cy'isi yose kikibera mu Burusiya muri iki gihe. Uno munsi kuwa kane n'umunsi ugiri wa 14 w'inkino zo mu ntango z'ico gikombe. Mu nkino z'uno munsi zabaye mu mugwi hash, Colombia yatsinze Senegal igitsindo ku busa, mu gihe Pologne yatsinze Ubuyapani igitsindo kimwe ku busa. Colombia niyo yarangije iri hejuru mu mugwi hash n'amanota 6. Ubuyapani bwarangije mu kibanza ca kabiri muri uwo mugwi. Senegal n'Ubuyapani vyarangije bifise amanota angana nukufuga ane nibitsindo vyinjijwe bingana Ubuyapani bwunguruje bifatiye ku makarata iyo migwi yahawe. Ubuyapani bwahawe makarata 3 mu gihe Senegal yahawe makarata 5. Ubuyapani rero bwunguruje bifatiye ku kwitwara neza. Muzindi nkino ziza kuba mu kanya gatoyi mu mugwi je, Ubwongereza uza gukina n'Ububiligi mu gihe Panama iza gukina na Tunisia. Twabitsa ko gushika ubu ibihugu bimaze kunguruza mu nshuro ikwirikira ari Uruguay, Burusiya, Brazil, Ubuswisse, Ubufaransa, Croatia, Ubwongereza, Ububiligi, Denmark, Argentine, Mexique, Ubusweda, Portugal na Espagne. Ibihugu bimaze gusezera ni Misiri, Arabia Saudite, Maroc, Peru, Costa Rica, Panama, Tunisia, Pologne, Korea y'Epfo, Ubudagi, Irani, Australia, Nigeria, Island na Serbia hamwe na Senegal.
Tugaruke nanone nta muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arateganya kugirana inama na mugenzi w'u Burusiya Vladimir Putin. Bazahura ku mugaragaro bwa mbere nk'abakuru b'ibihugu ku itariki ya 16 y'ukwezi gutaha kwa 7 Helsinki. Amakuru y'iyo nama y'abakuru b'ibihugu yemejwe n'impande zombi umunsi umwe nyuma y'uko umujyanama mu by'umutekano w'igihugu cy'Amerika John Bolton abonanye n'abayobozi b'u Burusiya barimo Putin ubwo bateguraga iyo nama. Bolton yabwiye abanyamakuru ko Trump yamusabye kujya mu Burusiya no kuvugana n'abayobozi muri icyo gihugu bakarebera hamwe niba yagirana inama na Perezida Putin. Bolton yongeyeho ko hari ibibazo byinshi ibihugu bitabona kimwe kandi ko Perezida Trump na Perezida Putin bumva bafite icyizere cyo kuzabibonera ibisubizo byubaka. Umujyanama mu by'umutekano w'igihugu cy'Amerika Bolton urimo gutegura iyo nama yigeze kwita Vladimir Putin umubeshyi kandi biranavugwa ko ukwivanga ku Burusiya mu matora ya Amerika ari igikorwa cy'intambara.
Radio ya Amerika Washington DC. Abategetsi b'ibihugu bidacana uwaka bya Ethiopia na Eritrea bazohura vuba mu buzoba bubaye bwa mbere mu kiringo kigera hafi y'imyaka 20. Ibyo byatangajwe n'itangazamakuru rya Leta ya Ethiopia no munsi wa 4. Abategetsi bakomeye b'igihugu cya Eritrea bashitse muri Ethiopia mu ntango z'indwi mu rugendo rwa mbere hagati y'ivyo bihugu bibiri kuva habaye ingwano ku rubibi hagati yavyo mu hagati y'umwaka w'1998 n'umwaka w'2000. Yongwano yatumye imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri ihagarara. Itangazamakuru rya Leta ya Ethiopia rimenyesha ko umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Abiy Ahmed na prezida wa Eritrea Isaias Afwerki bazobonana vuba. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje mu ntango zo kwezi ko igihugu ciwe kizohebera ubutaka cari cabandanije kwigarurira. Icho ivyo naho ingingo y'umugwi w'ishira hamwe ujejwe ivyerekeye imbibe mu mwaka w'2002 wari watangaje ko ubwo butaka ari ubwa Eritrea. Eritrea yari yakoresheje kwigarurira ubwo butaka kwa Ethiopia kugira ihagarike imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri.
Joseph Jackson umubyeyi w'abaririmbyi bazwi barimo Michael Jackson, Janet Jackson, Latoya Jackson n'abandi yitabye Imana ku myaka 89 y'amavuko. Imana imwakire mu bayo. Uwo mubyeyi huzwe nka Joe Jackson umuryango we wose wabaye abaririmbyi. Abahungu be batanu Michael, Jermaine, Maron, Tito na Jackie barushijeho kwamamara mu muziki ubwo Jackson wa gatanu yari abagezemo mu mwaka 1969. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika The Associated Press nuko Joseph Jackson yitabye Imana mu bitaro byitwa Nathan Adelson Hospice biri i Las Vegas muri Leta ya Nevada inaha muri Amerika. Nta makuru menshi ariko yatangajwe ku cyamwishe cyakora ngo nta mpamvu yo gukeka ikindi kintu uretse urw'ikirago. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu noneho bigiye kujya mu karere. Tubibutsa ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu naho mu Burundi mukaba mudukurikira ku mirongo migufi ya short waves.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi mu shikiriza manza mukuru wa parke yegamiye sentare isubiramwo ya Ngozi yasabiye munyororo w'imyaka 5 intwaza ngabo yahora irongoye igipolisi mu ntara ya Cankuzo. ukwirikiranwa n'ubutungane kucaha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu hakoreshejwe ibigwanisho. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco.
OPCD barandereka Donasian yahora arongoye igipolisi mu ntara ya Cankuzo yarengutse ubwa mbere muri sentare isubiramo ya Ngozi kuri uyu wa kane inyuma y'amezi y'ababa abiri afungiwe mu bihero rikuru ry'abagabo rya Ngozi. Nkuko umushyikiriza manza mukuru amwagiriza bivuga, vyose vyatanguye itariki zitatu ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo. Kuri iyo tariki inkoho yafatiwe mu modokari yari ifise umwana w'imyaka 16 muri zone ya Gakere ya komine Kiremba. Iyo modoka yafatiwemo ico kigwanisho ikaba yari iyo ntwazangabo mu gipolisi nkuko amatohoza ya parike nkuru abivuga. Umushikiriza manza abandanya avuga ko ico kigwanisho kitanditswe mu vya leta. Kubw'umushikiriza manza mukuru, iyo nkoho yo mu bwoko bwa pistole yarigamije guhungabanya umutekano w'igihugu kuko yatanzwe n'intwaza ngabo ikayiha umunyagihugu asanzwe kandi w'umwana. OPCD de Donatien Barandereka yasabye na sentare yasubiramo ya Ngozi kwiregura kucaha yagirizwa agira ko agihakana, ariko aremera ko imodokari ari yiwe, akemera kandi ko niyo nkoho ayizi. Yiregura avuga ko ico kigwanisho cari mu vyafashwe kandi ko cari canditswe itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Uwashengejwe avuga ko yahavuye ashira ico kigwanisho mu kibanza kinyegeje mu modoka yiwe bwite kuva itariki 20 z'ukwezi kwa kane, afise intumbero yo kukimanukana ibujumbura ahasanzwe hashikira ibigwanisho vyafashwe. Asigura ko yabigize uko kumva zuko imodokari y'akazi yari kugitwaramo yari mu bikorwa byo gutunganya inkino za Sekafa by'abana batarenza imyaka 17 igitega. Iyo ndongozi y'igipolisi yemeza ko uyu mwana yamuhaye iyo modokari gusa, ariko agahakana ko atamuhaye ikigwanisho. Afashijwe n'umwunganira yerekanye impapuro zaho ico kigwanisho candikishirijwe zikerekana naho yagikuriye mu bubiko ategekanya kugitwara aho bigenewe kubikwa ibujumbura. Umushikiriza manza mukuru we yasabye sentare kudaha agaciro izo mpapuro, asigura ko zitigeze zigaragara na hamwe mu matohoza. We yavuze ko ziteye amakenga, akanasigura ko atanicegeranye caho iyo nkoho yafatiwe. Umushingwa manza w'uwashengejwe we yasabye sentare kudaha agaciro ivyegeranyo vyose vy'amatohoza y'umushikiriza manza. Yamwagirije ko yarenze amategeko y'ingene imanza zitohozwa zikaburanishwa zikongera zigacibwa. Ngaha umushikiriza manza yagirizwa ko yahonyanze itegeko mu kumviriza umwana mu matohoza atagira ubumwunganire. Yaba umushikiriza manza mukuru canke sentare bashatse kumenya uko umushikiriza manza yari kubigenza matohoza mu gihe uwo mwana yari afise karangamuntu yerekana ko akwije imyaka. Amatohoza yabo akavuga ko uyo mwana yarondeye iyo karangamuntu agira ko yirengereza ko imyaka kugira bikunde aronke uruhusha rwo kugendesha imodoka. Sentare imaze kumviriza impande zose yasavye umushikiriza manza mukuru gusozera imburano ziwe. Uwo nawe yasabiye uwahora arongoye igipolisi mu ntara ya Cankuzo igihano cyo gufungwa imyaka 5 no gutanga ihadabu y'amafaranga angana 500,000 vy'amarundi. Uwagirijwe we yasabye kwezwa. Urubanza rwagiye mu mwiherero ruzobagwaciwe rukazomenyeshwa itariki 27 z'ukwezi kuza. Umushingwa manza wa OPCD Barandereka Donatien avuga ko yizeye ko uwo yunganira azokwezwa, asigura ko yatanze ivyemezo bikwiye ko arengana. Uwo mushingwa manza akavuga ko afise n'icizere kuko gushika n'ubu uwaburanira atamatati afitaniye n'igipolisi camuhaye akazi, ndetse n'ubu akaba atarasubirizwa mu mabanga yahoramwe. Muri iyo ntahe y'icese umwana avugwa ko ari we yahawe ikigwanisho n'uwahora aronga igipolisi mu ntara ya Cankuzo ntiyarengutse. Vyabaye ngombwa ko aburanishwa mu ntara y'umwiherero. Ni mu gihe amategeko y'u Burundi atemerera abana batarakwiza imyaka 18 kuburanishwa mu ntahe z'icese. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru mu Burundi. Kandi kuri uno wa kane mu ntara ya Gitega niho bahimbaje umunsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafurika usanzwe uhimbazwa ku isi tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu ko umwaka utashe. abana b'abanyagitega bagarutse ku bibazo abana bahura navyo mu bushikiranganje buraba iyubahirizwa ry'agateka ka muntu mu Burundi barashimo twigoro leta igira ariko basaba ikibano gufasha kubahiriza agateka k'umwana umenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana aduha ibindi kuri iyi nkuru
Ivyo buri vyatangujwe n'urugendo rw'abana batandukanye harimo abagendana ubumuga bagira ku makinga y'abagendana ubumuga n'abagendana ubumuga bw'urukoba ari bo banyamwema n'urugendo rungana nk'ikilometero kimwe aho bavuye ku igorofa y'ihoteli bita kwa Helena mu gisagara ca Gitega bagana ku kigo c'ugwaruka ca komine Gitega bera ibiro nyezina Landry Niyongere aserukira unani rw'abana mu ntara ya Gitega yabanje gushima utwigoro leta y'u Burundi igira ku neza y'abana
turashimiye cyane leta y'u Burundi ku twigoro twinshi imaze angura kuneza y'umwana aha tugashima ko atamwana agifungwa atarakwiza imyaka 15 mbere n'uyikwije agatezurirwa mu gihe atarakwiza imyaka 18 turashima ko leta y'u Burundi yashizeho ihuriro ry'abana kugira ngo riterere agacumu k'ubumwe mu gutorera inyishu ibibazo by'abana
nahashima utwo twigoro Landry Niyongere atagaze nikabuze
turabona ko abana bose batarashobora kuronka uburenganzira bwabo hari abana batajanwa ku ishure n'ababyeyi babo kubera ubugaba no kutamenya hari abana bihakanwa bakabura amamoko manze bakagira ingorane nyinshi hari abana bicwa ku mvu zitandukanye hari abana baheba amashure kubera gutwara inda ubukene n'ibindi hakaba n'ingorane isa nuko ari shasha ijanye n'urudandazwa rw'abana
uwo muserukizi w'abana yagize icyo asaba abana bariya
twagomba gutera kamo ko gusaba leta ko yobandanya guhimiriza ababyeyi ngo biteho neza abana abahonyanga agateka k'abana bohanwa bimwe biboneka hisunzwe amategeko ahari turasabye kandi ababyeyi batarajijuka kwijukira amashirahamwe cyane cyane amashirahamwe ya nawe nunze maze bahindure ingendo ku kibazo cy'urudandazwa rw'abana twagomba gusaba ko itegeko rikinga rigahasha urudandazwa rw'abantu rumenyekanishwa kugira abantu bose barimenye gutyo rishobore kuja mu ngiro
imankesha imana serukira ubushikiranga ndibwateka akazina mu no gufatana mu nda nawe nyine aremeza ko hariho abana bagifite ibibazo
iminsi yahera mwarabonye ko habaye kubakura mu ibarabara turamara iminsi tuganira nabo turanabasubiza zamubiko mvuga mwarabonye ko bagarutse si bose ariko kwa twakoze nitwo kigaya kuko ariho nabakeye basigaye muhira mvuga n'ubu iyo ngorane turashayibona abana baheba amashuri ni benshi abana batandikwa kandi bafite uburenganzira bwo kwandikwa ni benshi
Imankesha Imana arafite icyo asaba ababyeyi n'ikibano kugira ngo bagabanure ingorane z'abana
kenshi rero hari igihe bavuga ngo indero niy'abagore oya indero ni umupapa n'umumama mwana kugira mbere neza kugira umurinde kuja mu ibarabara umugirira urukundo hariho benshi bavuga ngo ni ubukene oya abana bose bakenye ntibari mu ibarabara kuva na kera bamwe bavuga ngo umwana si umwe aha twese dutegereza ko tubonye umwana atamerewe neza ategereza ko turazishinga akavanga akajya ahandi kubera iki kandi hari ikibana kuko bitagashi rero
abana bagendana ubumuga bw'abanyamwema bo bavuga ko impinga ikiri ndende cyane kugira ngo bashobore kubaho nk'abandi kuko ingwara z'amaso no kurukoba batarashobora kuzivuza uko bikenewe bagasaba leta kongera kigoro kugira ngo abana b'abanyamwema nabo bashobore kuvuzwa Igitega Fidel Antoine Sabimana kubw'ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Sabimana urakoze cyane tuve mu Burundi tunyarukire noneho mu Rwanda aho abafite ubumuga mu gihugu basaba leta ko yabakorera ubuvugizi bakaba babasha guhatana mu matora nk'abandi banyarwanda aho kubwirwa ko bafite umwanya umwe bagenewe mu nteko ishinga amategeko ko badakwiye kwiyamamaza mu yindi myanya komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko abagendana ubumuga nta mwanya n'umwe bahejwemo inkuru irambuye muragezweho na mugenzi wacu asumutakabuye
U Rwanda rurateganya gutora mu kwezi kwa cyenda abazahagararira abaturage mu nteko ishinga amategeko. Mu badepite 80 bazatorwa abafite ubumuga bagenerwa umwanya umwe ariko bakifuza ko no mu yindi myanya isigaye nk'abadepite bahagarariye imitwe ya politike abahagarariye abagore nayo bayibonamo abadepite bafite ubumuga mu nama yabahuje bafite ubumuga bo mu Rwanda muri iki cyumweru bavuga ku bibazo byabo bongeye kugaragaza ko bahangayikishijwe n'uburyo bakumirwa mu matora babwirwa ko bafite umwanya wabo bagenewe uyu ni bwana Dominico Bizimana umuyobozi w'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abafite ubumuga mu Rwanda
abahagarariye icyumba cy'amatora bakaba bati mwebwe abanafite ubumuga mutegereze iyo haje muri ibyo bibazo by'amatora none kumva bashaka yuko abanafite ubumuga tujya none twese kujya gupiganira umwanya umwe dufite gusaba waba w'umuntu uhagarariye abanafite ubumuga kandi natwe hamwe niba ari bisaba byose bafite abantu barize baraminuje bafite za masters bafite doktora nta mpamvu ahubwo ubuvugizi bundi twumva dushaka yuko leta yadukorera cyane ni mu nzego z'abagore muzi yuko twishimira yuko mu Rwanda twageze ku ntambwe ishimishije ubwo abagore mu nteko ishinga amategeko bageze kuri 64% ariko urabo urebye muri abo bagore bose nta bafite ubumuga
bamwe mu bafite ubumuga baganire n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko hari aho bagihabwa kato mu miryango bakaba batinya kujya kwiyamamaza nubwo baba bazi neza ko babishoboye
abantu bafite ubumuga uretse nabo kwitinya ubwabo n'imiryango yawe ntiyashakaga ko bagihagaragara ibyo ngibyo rero biracyaba hari aho bikiri biracyaba arimo ntakubagamo ntago byoroshye niba yarabonaga yaravutse mu muryango akabona umuhaye kato bari umunabe icyo ngicyo yaragikuranaga
gusa hari undi mugabo nigeze kumva ufite umuga bwo kutabona nigeze kwiyamamaza ashaka kuyobora umudugudu amakuru numvise nuko hari abantu benshi bari bamutoye ariko birangira atemewe bivuga ngo hari abari bamugiye inyuma baramwemera ariko birangira haje mamaga mu menje aho umuntu utabona sazayobora umudugudu gute
hari ikindi kicuro ariko cyagaragaje ko cyatinyutse kujya kwiyamamaza ariko bikarangira bakumiriwe babwirwa yuko bafite umwanya wabo ari we bakwiye kujya biyamamarizamo
hari abo bahakazi bakakwemerera ariko wagenda umunsi wo kujya gukora bagasanga baba bagusubiza inyuma cyangwa bagatanga izindi mpamvu zituma akazi utagakora nkuko bakakwemerera
umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu madamu Mukabaramba Rivera asaba abafite ubumuga bo mu Rwanda ko badakwiye sa guhatanira imyanya yo mu nteko ko hari indi myanya myinshi bashobora guhatanira nabo bakibona mu nzego z'ubuyobozi
umva rero batajya mu myanya gusa yo mu nteko n'abandi bagore kandi turabakangurira ibyo uvuga ngo abagore ko turi mu nteko 64% ariko impamanitse mu zindi nzego usanga bagenda bagabanuka ntabwo rero twakagombye gutagatsinga inteko gusa ahubwo hari imyanya myinshi hari njyanama hari rero ntimukarebe gusa ngo ni mu nteko ariko iyindi myanya nayo twagombye kubakangurira kwiyamamarizamo
mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko azaba mu kwezi kwa cyenda umudepite uhagarariye abafite ubumuga umwe niwe uzatorwa mbere tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda hazakurikiraho gutora abadepite 52 bahagarariye imitwe ya politike ayo matora nayo azaba tariki ya gatatu z'ukwezi kwa cyenda hasoza amatora y'abahagarariye abagore agomba gutanga abadepite 24 n'abandi babiri bahagarariye urubyiruko Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta urakoze tuve mu Rwanda noneho tujye muri Kenya aho abantu 15 bahitanywe n'inkongi y'umuriro wadutse mu ijuru ryo kuri uyu wa gatatu mu isoko riri mu nkengero za Nairobi abandi bantu bagera kuri 70 nabo barahiye ubu barimo kuvurwa iryo soko risanzwe rikorerwamo n'abarundi n'abanyarwanda batari bake bagize amahirwe rero uruhande barimo ntirwagezweho n'umuriro nk'uko umwe muri bo yabibwiye ijwi rya Amerika baganiriye na mugenzi wacu Eroge Wirikaneza
Umukuru w'igipolisi mu karere ka Nairobi kangate duko yatangaje ko muriro wadutse nk'igihe cy'isanyirwe z'ijoro abantu 15 baciye bahasiga ubuzima bose bahasize ubuzima bari mu igorofa yegereye iyo soko ya Gikomba abandi bashaka ku 70 barahiye bakaba bagiye kuvurirwa ibikomere ku bitaro bikuru vyitiriwe Kenyatta ku mugwa mukuru Nairobi umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro Thomas Mutie yabwiye itangazamakuru ko 41 muri bo bari barenze rwose nayo 17 bakaba ari abana umurango wose kuri uyu wa kane igipolisi kijejwe kugwanya impanuka ciriwe kirazimya umuriro wa rugite mu gatongora mu magorofa yo kuri iyo soko nayo mwotsi wirabura cyane wafumboka mu kirere dukamenyesha ko gushika ubu intandaro y'uwo muriro itaramenyekana
we are continuing with the search
turacyabandanya kurondera no gutabara kandi turaje turababwira ibihinduka iyi ni impanuka nk'izindi yatanguriye ahantu habikwa imbaho mugabo ntituramenya neza intandaro y'uwo muriro kandi ndushaka kuvuga byinshi tudafitiye ibyemezo dutegereza gukora amatohoza uko bitegerejwe leta irakora amatohoza hanyuma igihe tumenye ukuri tuzobabwira uwateye icatumye canke isoko ry'uwo muriro iyo soko ya Gikomba isanzwe irimo abarundi n'abanyarwanda batari bake bamwe baridandariza abandi bagakorera bene amaduka mu gihe hari n'abaterura imizigo. Umusore wo mu Rwanda hadandariza bwijwe rya Amerika ku ruhande batumbereyemo rutashikiriwe.
Aho dukora ibintu by'impuzo ntiyashikiriwe. Kora benshi bari mu bintu by'impuzo. Kibanda cyahiye gose naho himboga, naho hantu himbaho, niyo nzu yahiye hafiramo abantu. Rero aha handi Imana yarakinze ntiyashikiriwe. Igice kirimo abarundi n'abanyarwanda nticashikiriwe. Ahanini abarundi n'abanyarwanda bakorera mu bintu by'impuzo gose. Ko nkuko mubizi ni soko y'impuzo n'ibirato gose.
Leta ya Kenya yemeye kuvuza abantu bose bahiriye igikomba gushika bakire nkuko bwana Kangete yabisiguye.
I want to take this opportunity on behalf of myself and behalf of the government to
ngomba fata kakaryo ku izina ryanje n'irya leta kugira ngo mpoze ababuza babo eka nabo bari mu bitaro. Nashaka kubemerera ko leta izoba arihira ibijanye no kwa muganga byose gushika bakize. Imbere yuko bakira abakorera muri iyo soko yahiye bemeza ko bahahombeye ivyabo bazindutse basa n'abataye umutwe.
Twabyutse nyine hari abantu benshi ubona ko hari uruhagarara abatemera aho hantu hari hacunzwe ntibemera ko abantu bahinjira. Gusa ziya modoka zizimya nizo zaguma zinyuragirana zigenda kuzimya. Abandi bose barabira kure nyine ubona ko bajumanariye bameze nk'abaguye mu gahunda cyane cyane abadandaza.
Ibidandazwa byahiriye mu isoko ya Gikomba hamwe n'amazu yahitanywe n'umuriro bivugwa ko bifite agaciro k'amamiliyoni atari make y'amashiringi ya Kenya. Ibitaro bikuru vyitiriwe Kenyatta co kimwe n'umuryango utabara imbabare kwizi kwa Rouge bashize abahinga bajejwe kumviriza no gufasha abantu bahamutse kubera impanuka y'umuriro wadutse mu isoko ya Gikomba. Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Bakunze imikino mwabyumvise ko hari umwanya w'amakuru y'imikino igikombe cy'isi. Ndi kumwe hamwe na mugenzi wanjye Fidele Niyongabo ukomeje gukurikirana ayo makuru. Fidele, ntagira ngo tubwire muri make uko imikino y'igikombe cy'isi yari yifashe uyu munsi.
Mu nkino zabaye uno munsi, mu mugwi ya Colombia yatsinze Senegal igitsindo ku busa, mu gihe Polonye yatsinze Ubutaliyano, murantunga Ubuyapani igitsindo kimwe ku busa. Colombia niyo yarangije iri hejuru mu mugwi ya H n'amanota atandatu. Rero Senegal yakuyemwo karenge yahunguruje Ubuyapani hamwe na Colombia. Polonye yo yaza yavuyemo.
Urashaka uvuze ko Senegal yavuyemo amakipe yo muri Afrika yagiye yavamo buhoro buhoro. Ni ukuvuga ko nta yindi kipe isigayemo, byifashe gute?
Nta ekipe n'imwe isigaye ko ari zitanu zose zamaze kuvamwo. Misiri yari yavuyemo imbere yaho na Maroc na Tunisia. Umva na Nigeria, Senegal niyo yari isigaye yonyene none yakuyemo kandi yavuyemo mu buryo butoroshe. Yari yanganije n'Ubuyapani amanota ane kandi binganya n'ibitsindo byinjijwe baca kugira batature bakoresheje umugwi wigenjeje neza waronse utaronse amakarto menshi. Byibonekeje ku Buyapani aribwo bwanose amakarata atatu gusa, mu gihe Senegal yaronse atanu.
Ni ukuvuga ko ubwo abafana b'iyo kipe bari bazi ko bashobora gukomeza mu mikino.
Yego, iki yari keneye gusa inota rimwe yikanganya na Colombia yari kubandanya, ariko byayinaniye kuronga ico gitsindo. Colombia niyo yatahukanye iyo ntsinzi kandi yari yatsinzwe urukino rwa mbere n'Ubuyapani, ariko itsinze iyindi mikino ibiri. Iyo rero ahubwo icija hejuru mu mugwi wayo haje.
None se Fide, imikino yose y'amatsinda iraza kumenyekana uyu munsi, ubu nihe ntambwe igiye gukurikiraho?
Iramenyekana uno munsi, hasigaye urukino mukanya gatoyi, mu mwanya mutoyi mu mugwi J, aho Ubwongereza buza guhura n'Ububiligi. Iyo migwi yose iramaze kunguruza. Panama ihure na Tunisia, izo zose zarasezeye. Ikizokurikira, inkino zose zo mu ntango rero zirangira uno munsi. Muri izi nkino zibiri zisigaye duca tumenya, tusanzwe tuzi ko nkuko ndabivuze Ubwongereza n'Ububiligi byunguruje. Inkino rero za kimwe cy'umunani zizotangura ku munsi wa gatandatu, aho Ubufaransa buzokina na Argentine, Portugal kine na Uruguay.
Urakoze cyane, ubwo ukomeze dukurikirana ayo makuru y'ukomeze yatugezeho. Nshuti rero, mwese twari kumwe muri iyi minota 30, twabashimira cyane kwa mwateze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Cornelius warufatanije na Facile Gebehu. Amakuru mwayagejweho na Eugenia Mukankusi
na Fideni Yongabo. Tubasezeye tubifuriza ibihe byiza, mubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira.